Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe nanje Oriane Tangishaka, ngiye kubashikiriza amakuru ikaze mwese. Kuri uyu wa kabiri mu gisagara cya Uvira kiri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hatanguye umugambi wo gukingira abantu indwara ya kolera.
Igituma cyane cyane ni utuzu twa sugumwe, amatoilette. Toilette nka Kiromoni, hariho makartier menshi bakoresha amatoilette yitwa mugono.
Uyu ni umwe muri bamwe mu banyagihugu bibuvira. U Rwanda rwashize habona ikirangaminsi cy'amatoro, amatora ategekanijwe mu kwezi kw'indwi k'umwaka uza. Kuri uyu wa kabiri, inama rusange y'ishyirahamwe mpuzamakungu yategekanije inama yihuta yo kwihweza ukuntu agahengwe kotangura buno nyene mu ntara ya Gaza. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari i Washington DC ku mugwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugendo rufise umugambi wo kuraba uko Amerika yokomeza guha imfashanyo igihugu ciwe mu ntambara ikigwana n'Uburusiya. Aya rero namwe mu makuru twabateguriye avugwa hirya no hino ku isi n'ayandi turayabafitiye mu kaherere ikaze neza. Aya makuru tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi. Kuri uyu wa kabiri, inama rusange y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yatangaje inama yihutirwa yo kwihweza ukuntu agahengo kotangura buno nyene mu ntara ya Gaza. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Uyu mwanzuro urasa neza n'uw'inteko ya ONU ishinzwe umutekano ku isi yaburijemo kuwa gatanu w'icyumweru gishize kubera veto ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uvuga ko isi ihangayikishijwe cyane n'ibyago byugarije intara ya Gaza n'abasivili ba Palestina. Urasaba impande zombi guhagarika vuba imirwano, gufungurira amayira abatabazi no kurengera inzirakarengane zose abanyayisiraeli n'abanyapalestina mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga. Urasaba kandi umutwe wa Hamas kurekura vuba na bwangu nta yandi mananiza abo yagize ingwate bose. Imyanzuro y'inteko rusange ntifite ingufu z'itegeko nk'iy'inteko ishinzwe umutekano ku isi. Hagati aho kubirebana n'ibibazo by'abasivili, umuyobozi w'ishami rya Roni rishinzwe impunzi zo muri Palestina, Philippe Lazzarini, yagiye kureba uko byifashe muri Gaza kuri uyu wa kabiri. Avuyeyo yatangaje ko ntaho batari, ati bari hose no mu mihanda, nta kintu na kimwe bafite, bakeneye buri kantu kose. Nanone ati ishyano ryiyongera buri munsi.
Rakoze Thomas Kamirindi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari ino i Washington DC ku mugwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urugendo rufise umugambi wo kuraba uko Amerika yobandanya guha igihugu ciwe imfashanyo mu ntambara igihugu ciwe kikigwana n'Uburusiya. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Umukuru wa Ukraine yageze mu murwa mukuru wa Amerika kuwa mbere. Yabanje guhura na Minisitiri w'Ingabo Lloyd Austin na bamwe mu basirikare bakuru b'igihugu, maze ajya gusura kaminuza yigisha ibyo kurengera igihugu, National Defense University. Mu ijambo rye havugiye, yavuze ko yizeye ko Amerika itazabatererana.
The whole world is watching us, observing what destiny other free nation could face to live.
President Zelensky ati si yose iduhanze amaso, itegereje kureba amaherezo y'ibihugu byigenga, niba bizakomeza kubaho mu bwisanzure cyangwa se niba bizigarurirwa. Ukraine ntiyigeze icika intege kandi ntizigera itezuka. Tuzi icyo tugomba gukora, mukwiye kutwizera, natwe turahamya ko dukwiye kubizera.
And we hope just as much to be able to count on you.
Kuri uyu wa kabiri, Perezida Zelensky arabonana n'abayobozi ba Congress, inteko ishinga amategeko, bo mu mitwe yombi mu ngoro yayo Capitol. Nyuma arajya muri Maison Blanche kuganira na mugenzi we Joe Biden. Hose aragenzwa no gukora uko ashoboye kose kugira ngo abumvishe ko Ukraine ikeneye rwose cyane inkunga ya Amerika. Perezida Biden arasaba Congress ingengo y'imari nshya y'amadolari miliyari 61 yo gufasha Ukraine mu ntambara Uburusiya bwayigabyeho. Abo mu ishyaka rye ry'abademokrat barabishyigikiye, ariko abo batavuga rumwe bo mu ishyaka ry'abarepublikani ntibabikozwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramutse itanze iyi nkunga nshyashya yaza yiyongera ku madolari miliyari 111 imaze guha Ukraine kuva Uburusiya buyiteye ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri 2022. Naho kuva icyo gihe bibaye uruzinduko rwa gatatu rwa President Zelensky i Washington. Ubwa mbere yaje ku buryo butunguranye mu kwa 12 k'umwaka ushize, ubwa kabiri byari mu kwa 9 k'uyu mwaka.
Rakoze Thomas Kamirindi. Kuri uyu wa kabiri mu gisagara cha Uvira kiri mu buseruko bwa Republika iharanira demokrasi ya Kongo, hatangujwe isekeza ryo gukingira abantu indwara ya kolera. Iryo sekeza ryatangujwe kumugaragaro n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu ntara ya Kivu yepfo. Ninkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Vedast Ngabo.
Iyi gahunda yo gukingira abantu kolera yatangiriye mu mujyi wa Uvira, yatangijwe na ministre w'ubuzima mu ntara ya Kivu yepfo Kinja Mwendanga hafi umugezi wa Kalima Beng. Uyu muyobozi waruherekejwe n'abakozi bishami bya Rongita ku buzima ndetse n'abayobozi b'uturere twa Fizi na Uvira, babimburiye abandi mu guhabwa urukingo rwa kolera. Ministre Mwendanga avuga yuko icyo cyorezo kibasiye uturere tw'ubuzima dutandukanye.
Notre gouvernement avec l'appui de l'Organisation Mondiale de Santé l'OMS organise
Leta yacu itewe inkunga n'ishami rya Roni ryita ku buzima rya OMS yatangije gahunda y'iminsi 5 kuva tariki ya 12 kugeza tariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2023, gahunda yo gukingira abantu kolera muri utwo turere tw'ubuzima mu rwego rwo kurokora ubuzima bw'abantu ndetse no kuyirinda. Iyi gahunda yo gukingira abantu kolera izagera ku barenga miliyoni n'ibihumbi 200 bo muri utu turere tw'ubuzima twa Fizi, Uvira, Minova ndetse na Shabunda.
Uvira, Minova, Shabunda, recevront les vaccins.
Bamwe mu batuye mu karere k'ubuzima ka Uvira basanga iyi gahunda yo guhabwa urukingo rwa kolera ari ingenzi kuri bo, bitewe n'uko muri ibi bihe uyu mujyi wibasiwe n'imyuzuri utuma bakoresha amazi mabi.
Igituma cyane cyane ni utuzu twa sugumwe, amatoilette. Toilette nka Kiromoni hariho makartie menshi bakoresha amatoilette yitwa mugono. Amatoilette ya mugono nta profondeur agira, insazi zirasohoka muri toilette zikaja mu nzu. Impavu ya kabiri, hariho abantu benshi banywa amazi ya Tanganyika, kandi ayo mazi aba arimo ntuzeye ayo mikrobe abari mu mikrobe ya kolera. Ikibazo cya gatatu ni ubukene bw'amazi.
Iyi gahunda yo gukingira abantu mu karere k'ubuzima ka Fizi iteganyijwe no mu nkambi ya Mulongwe irimo impunzi z'abarundi zirenga 10,000. Abayituye basanga uburyo bwiza bwo kugwanya kolera ari uko ikibazo cy'amazi n'imisarani byabonega umuti.
Tugiye kuraba nk'amazi tunwa icambere cyoco na amazi y'ibipoma. Ibipoma naje imvura igize iminsi igwa ari nyinshi, urumva ni hatari. Naho nyene ivyo gipoma kugira ngo kiboneke no kugwana kugira ngo amazi ashobore kugirane kuboneka, kubera ko amazi akenye mu nkambi nta mazi y'amabombo dufise. None wumva n'ubundi urwo rushanje ruza kutumarira iki, kandi n'ubundi isuku rizo kumarira iki kuvyerekeye n'amazi? Ikindi kibazo naco tuca tugenda guhura naco ni ikibazo c'isuku rike kiyerekeye n'utuzu twa sugumwe, amatwarete. Ugera ngo urimbye metero imwe ushikira amazi ku metero imwe n'inusu w'inanase metero zibiri amazi aba yuzuye.
Inamoro Sandrine ni umurundi wo mu nkambi ya Mulongwe ari mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko. Uyu avuga yuko mu kwezi kwa 8 yagwaye kolera. Kuri ubu ahamagara izindi mpunzi kuyikingiza.
Bakwiye kuducandaga atana inzu n'imwe basimbye no mu kibembe bakaje bakaducandaga twese kubera turi igihugu kibanyi. Aha hepfo mu kibembe turi bamwe nzoge nasaba amazi mu kibembe bazompa amazi ya kwaikorera izomfata cyane ndamugurire ku imboga azizanye korera n'ubundi zogaruka igirene ifate
umuyobozi ushinzwe ingingo mu ntara y'Kivuyepfo muganga Joseph Matumanya agaragaza yuko abandi igihumbi ari bo banduye korera abandi jana irabahitana mu gihe cy'umwaka umwe uyu muyobozi avuga yuko uturere twibasiwe cyane n'iki cyorezo cya korera kurusha utundi ari utwegereye ikiyaga cya Tanganyika ndetse n'ikiyaga cya Kivu. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Urakoze mugenzi wacu Vedaste Ngabo. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harabaye igikorwa cyo kwiyamamariza amatora yo muri 2024 azoba kuri tariki ya 20 uko kwezi, yamara mu duce twa Masisi na Rucuru. Ayo matora ntazoba. Ndi kumwe na mugenzi wacu Edi Gwema hano muri studio atubwire uko ariko arakurikirana hafi y'inkuru. Edi, yifashe gute inkuru?
Urakoze Oriani. Ayo matora ateganijwe tariki ya 20 z'uku kwezi nk'uko wari ubivuze, na amatora y'abadepite, amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'inzego zitandukanye zibanze. Gusa nk'uko wari ubivuze, mu duce twa Masisi na Rucuraho ni muri Kivu ya Ruguru, ayo matora ntazaba. Ibi byatangajwe na Perezida Felix Tshisekedi avuga ko impamvu nyamukuru ari ikibazo umutekano muke muri utwo turere. Mukanya rero maze kuvugana na depite Ayubangira Safari, uyu ni umudepite ku rwego rw'igihugu, bivuze ko abaturage batazaba bafite amahirwe yo gutora ubahagarariye mu nteko ishinga amategeko kubera ko atazaba. Icyo gihe rero bivuze iki? Nibyo mbajije depite Safari, ariko abanza atubwira uko ikibazo cy'umutekano kifashe muri aka kanya.
Ukuntu bifashe nuko muri Masisi Rucuru amatora yo na ugazaba muziko kare karere kafashwe ariho ibice bifashwe n'abanzi bacu ba M23. Icyo dutegereje nuko gusa inyuma yo gutsinda intambara, kuko tuzi dufite icyizere cy'uko guverinoma ya Congo izatsinda ifatanyijwe n'abasore bacu b'abazalendo. Tukimara gutsinda iyo ntambara, seni yatwemeye ko izareba ukuntu yatwohereza amamashine ikaduha iminsi mikeya, ariko ahubwo ikohereza amamashine menshi ku buryo bishobotse mu minsi 15 twakora batanga amakarte, inyuma ibindi bikorwa by'amakampani n'amatora agakurikira. Donc amatora ya Masisi na Rucuru azaba igihe amahoro azaba amaze kugaruka, abaturage bakazabasha gutora abadepite kuko perezida we azaba amaze gutorwa.
Hanyuma depite Safari, gutsinda iyo ntambara ni kimwe, gutegura amatora ni ikindi. Mu gihe iyo ntambara muvuga ko yaba leta cyangwa se nabandi ifatanije nabo izaba yatsinze ayo matora, aribwo ayo matora azaba. Igihe bigoranye bigafata umwanya munini, bwo bizagenda gute? Nkamwe mwari musanzwe muhagarariye abaturage muri utwo duce, bizagenda gute kuri mwebwe?
Icyo kibazo twakigejeje ku kuye constitutionnelle, niyo izafata icyo icyemezo. Nduva mu minsi yano iri imbere izabasha gufata icyemezo. Ako na ukuntu igihugu cyabaho kidafite abantu bahagariye uturere, kandi uturere dufite ibibazo by'umutekano by'intambara, nduva nabwo nyigihugu bashobora kwemera ko twagira inteko ishinga amategeko idafite abantu bahagari abo baturage. Dutegereje ko kuriye constitutionnelle ifata icyemezo, kuko niyo ifite ubwo burenganzira. Seniyo ikoresha amatora, kandi seniyo iri tayari. Donc igisigaye gusa ni umutekano. Umutekano uzabaye umaze kugaruka izahita ikomeza gahunda yazo, kuko yo yamaze kubyitegura byose.
Hanyuma ku bijyanye n'umutekano muri ako gace, ejo twabonye itangazo ryasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko habayeho ukumvikana hagati y'u Rwanda ndetse na Congo, ku buryo habaho agahenge k'amasaha 72. Ako gahenge karahari muri iki gihe?
Si nabimenya neza, kuko njyewe nduva iyo tangazo ya sosiyete muri Masisi, kandi tukaba dufite ikibazo cy'ama communication. Donc si bafite amakuru yose, ako icyo nzi cyo ni uko imirwano iracyari. Amakuru ya nyuma nabonye batari mu gitondo ejo bari barimo kurwana ako gahenge, sinzi karatangiye cyangwa kazatangira ryari. Ako icyo twebwe dushaka ni uko intambara roho irangira. ntabwo dushaka gahenge dushaka umutekano urambye
hanyuma nkamwe muhagarariye abaturage iki kibazo mubona amaherezo yacyo ari arayahe ku ruhande rwa leta ya Kongo ivuga ko itazumvikana n'umutwe wa M23 ivuga ko ikigikiwe n'ingabo z'u Rwanda M23 nayo ikavuga ko ikeneye ibiganiro na leta kugira ngo ibibazo byayo bijye hagaragara kandi bibonerwe umuti amaherezo murabona arayahe
Ega mugomba kumva namwe mukayifikira mu mwanya w'abaturage b'abakongomani bamaze imyaka 20 zirenga mu ntambara ibiganiro byarabaye kenshi na bwari bwa mbere ibiganiro byarabaye ariko solution iboneka inyuma y'ibiganiro tena yindi ntambara rikaza urebye neza urebaje abaturage benshi bo muri Congo mu bice byose bitandukanye bya Congo atari gusa no muri Este atwa benshi bashaka yuko intambara irangira ariko Congo ikoresheje ingufu zayo atari byo kuvuga ngo na mahanga ibashize mu bintu by'ibiganiro kandi ibiganiro byamaze kugaragara yuko na mwanzuro bifata bigaragara
Depite ayo bangira safari ndagushimye cyane kubwa kanyu haye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire
Nuko murakoze.
Radijwi rya Amerika tubibutse ko mwese muri ko mubanya kumviriza ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiringo cyo kwiyamamariza amatora ategekanijwe kwigenekerezo rya 2 ry'uko kwezi gisigaje iminsi 9 gusa. Abanyepolitike bariko barahiganwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu bashika kuri 26. Mu kiganiro muri sanga bamwe mu banyepolitike baturuka mu ntara yo mu buseruko zirimo intara zituwemo n'abatazoshobora gutora kubera ibibazo by'umutekano bagiye kutubwira ukuntu babonye icyo gikorwa cyo kwiyamamariza amahigwe y'umwe mu banyapolitike biyamamaje hamwe n'ico biteze muri ayo matora abatumire ni Dr. Salomon baravuga ari mu gihugu cy'Ubuswisse na muhizi muheto ari ikinchasa babwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije ukuntu babona ibikorwa byo kwiyamamaza hamwe n'ayo matora yimirije Dr. Salomon niwe abanza bakunze bijwi rya Amerika umwaka urashize tubateguye ikiganiro cy'ubuzima bunga bunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook Latishwe cy'u Amerika muradutunga reka tubashikirize inkuru yerekeye mu Burundi uyu mwaka wa 2023 ugiye kurangira abakenyezi bo mu ntara ya Makamba bataciye ku ishure batarashobora gukoresha ubuhinga ngurukana bumenye kuko benshi muri bo ataburyo bafise ubwo kugura amatelefone kandi batazi niyo bitaye batazi no kuzikoresha ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thierry Vendayishimiye iri yindi inkuru twababwiye nayo nyine murashaka kuyibona kuri site yacu internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA reka tutega matwi inkuru mu Burundi
Kumugwa mukuru w'intara ya Makamba hari abakenyezi bakubwira ko ibya telefone bitabaraba abandi bafise telefone nto bakunze kwita gahinda bashobora kuzigura amafaranga 25,000 by'amarundi kandi zarabagoye kuronka
cyarampanze kubera ubuzima bongoye nshomeye kugenda yironke ndiruka gose iyi ntoya
kumukenyezi kuronka telefone nini hari aho bigora kuko ubuge bw'abantu si bumwe niho bashobora kuzironka ariko mu gice kinini cy'abakenyezi zimbona ndabona ko bitoroshe kuyironka
abakenyezi si cyo kimwe n'abagabo abakenyezi ni bake bafise amatelefone gabo nibo bafise amatelefone cyane guko umugabo benshi usanga arabagabo bafise telefone ntibibuke kugira abayironse umukenyezi nawe
Benshi bo bafise telefone zikuze bita ibitabu bazikoresha mu guhamagara, gutera udukuru no kwinezereza, ariko hari n'abandi bamaze kumenya ku ruhande yako kamaro telefone ngendanwa ikuze ariko irumara mu mwuga umuntu abasanzwe akora. Shukrani Donata ni umufasoni atunzwe n'umwuga wo kubarira, agira ati nkoresheje telefone biramfasha gukorana neza n'abampaye akazi.
Bwa mbere na mbere turahanama nimero n'abakiriya, hanyuma rero tukaca tuzihanye twahanye randevu, wamukiriya ka telefone akambaza ati woba warahejeje kunshonera, nanje canke nkamubarira ati emukiriye nuzitore yankuzu nahejeje kwishona. Ikigira kabiri kandi telefone iramfasha mu kurabamwo ama modele, iyo umuntu ampaye modele canke mandagira ba muri ya telefone ukacyo sanga nta namwe nihenze.
Ikindi bimufasha no gusoma ubwenge ukugena handi bashona ibigezweho kandi bigatuma ronka bamusaba kubashonera impuzu benshi.
Telefone irafasha cyane na cyane cyane izo zikuze, kuko urabonamwo imodeli utaruzi ukacuyishyira mu bwenge ukacugira ati nkinge ndabe ino modeli ko ndayishobora, ukacuga umushona wisunze ya telefone.
Felicite Kamariza asokoza abapfasoni ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Na wenyene hari ubuhinga bwo gusokoza abapfasoni avoma ku buhinga ngurukana bumenyi.
Ndashaka kuja kuri YouTube nkaca muri recherche nkandika, nimba nkeneye nka kwa feza manaterere nkandika kwa faire matériel africaine cyangwa andika kwa faire matériel de mariage amazikaza hacanza ndarondera rero iyo mbona ishimishije cyangwa igezweho yobera abakiriya banje kubye nanze ndashoboje umukiriya banje giye nko mu rubanza abantu bose aza kuvuga ati uyu muntu araberewe nkacanza ndiyungura ubwenge. Rero
si byo gusa, Felicite araranga ibyo akora akoresheje urubuga hwaniro WhatsApp mu kugurisha ibyo akora. Felicite Kamariza amaze kubona kamaro kuri urubuga hwaniro mu mwuga wo gusokoza, yifuza nawe kugira umurongo wiwe kuri YouTube kugira ngo ahacishe ibyo akora hanyuma tere imbere kurushaho.
Ndashaka kuzogisha kuri YouTube kuguruza channel yanjye kugira nze ndashiraho ibyo nkora, hariho n'abakiriya mba nakoreye bintu byiza nk'abasokoje nk'abasuka bakabe abakiriya benshi baransaba gufotora amafoto yabo mba nashokoje nkabishyira ahantu ku buryo umukiriya aza akavuga ati ndabe ibyo washokoje abandi acha ndabimwereka. Ndafise umugambi ariko sindabishikako, ariko ndafise umugambi mu minsi ya vuba.
Nzoyirata Donata nawe asanzwe akoresha telefone mu kubika, kubikura no kurungika amafaranga, ati ubu buhinga bufashije abatari bake kubaho. Uretse ico telefone nini ziramara irungu kandi zirungura ubwenge.
Naho buri mu byiyumviro bitari byiza ushaka kuja ugasamara ikakungura utuntu kuri YouTube, kuri Facebook, gutyo ukazoraraba udukuru n'utubi. Hari igihe usanga hari ama group usanga arimo ibyigwa kanaka ari nk'ibyukurikirana, ugasanga uri kurabiraba ikigwa kanaka urahirabye urashobora kubona inyishu yacu bikoresheje na telefone.
Daniela Niteka umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuhinga bijanye aradondagura tumwe mu turusho two gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi.
Sanga umuntu arashoboye kwiga, umuntu arashobora kungura ubumenyi yaciye muri ubwo buryo atarinze kumbwe gutanga umwanya munini n'uburyo bunini kugira ngo akore ivyo bikogwa. Hari ndetse n'abadandaza ugasanga bimwe mu byo bakora ari nk'ukurangura, ari nk'ukugurisha, ari nko gukora ibikogwa bitandukanye, urabikoze uciye ku telefone bitagusavye yuko urinda gushika kure, urinda gutama uruha, ugasanga ivyo birakuvuniye urugendo kandi bitumye ucungura umwanya mu bijanye no gukoresha ubwo buryo. Ugasanga ndetse hariho n'abakora imigambi ahanini cyangwa ibikorwa byo kwiteza imbere bihagaze kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi.
Mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, abakenyezi baremeza ko ubuhinga ngurukana bumenyi bufasha guhindura ukugena umurimyi cyangwa umworozi yarasanzwe akora umwuga wiwe, yahora yorora ku buhinga bwa kera agahinduka agakoresha ubuhinga bwa kijambere kandi umwimbu ukiyongera, ariko basaba ko boronka aho bigira buryo aho barabira amareresi y'ukugene bikogwa handi abirimizi benshi rero usanga izo telefone nini atazo bafise na nibigo bikoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi bubegereye kugira ngo bashobore kuja kuvoma y'ubumenyi iyo rero ni ntambamye kuri benshi ngo bashikire ubwo buhinga ngurukana bumenyi bushobora guhindura ukugene basanzwe babayeho Daniela Niteka umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'ubumenyesha makuru n'ubuhinga bijanye amenyesha ko bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi bagera ku bice by'ijana 21 abakenyezi rero bakoresha ubwo buhinga mu Burundi ni bake cyane nk'uko bisanzwe bimeze ku isi
Mfashe nko mu mwaka w'2016 bagira bati abakenyezi bari nyuma ku bice bishika kuri 23%. Muri uyu mwaka uheze w'2022 ubwo butandukane bwari bwagabanutse hari ubutandukane bugera nko ku 10%. Bisigura yuko abakenyezi bataraja ku rugero rumwe rw'abagabo canke urugero rumwe rwo gukoresha ubwo buhinga
eka n'abakenyezi babahinga muri ibyo bisata baracari bake cyane bikemezwa na Daniela Niteka
kindi kiboneka muri ibyo by'ubuhinga ngurukana bumenyi mu iterambere ryavyo nuko abakenyezi bakora mu buhinga bwo guteza imbere ibyo bisata abo twe kwita aba concepteurs aba développeurs de contenu de logiciel bakiri bake cyane ugereranije n'abagabo rero bikaboneka yuko usanga kumbure ko batiga ibyo bisata ngo babiteremwe imbere ngo babihimirizwemo ugasanga babonetse ari bake cyane
Beatrice Ndayishimiye umukenyezi w'imboneza mu ntara ya Makamba nawe remeza ko abakenyezi babirimizi ari bake bashikiriwe n'ubwo buhinga kandi bwo bagirira kamaro kanini mu kurima no korora kijambere mu kubika neza umwimbu kuhingura no kuronka amasoko y'ibyo barimye
mu bakenyezi zibirimizi cyukuri ubwo buhinga ntiburashika uretse nuko bushika mu bakenyezi birimizi abakenyezi bakiye ku ntebishure si bose barashikirwa n'ubwo buhinga kuko ibyo bakoresha ntibarashobora bose kubironga cyane cyane muri aya matelefone ngendanwa si bose badufise
abakenyezi rero barakwiye gutahura kuba ibintu byahindutse ntibasamare canke bibaze ko telefone atacho zimaze ahubwo boyishira mu bikoresho nkenegwa bituma umukenyezi atera imbere kuko bitagenze uko iterambere rizo basiga nkuko barubike mari konsesa wo mwishira hamwe ry'abakenyezi bahungutse abibona
turafise imigwi y'iterambere dukorana cyanye abandi bose dusanzwe dukorana mu ntara cyangwa mu makomune cyanke abakenyezi bakora urudandaza no kuvuga yuko turashiraho uburyo bwo guhanahana amakuru ku buryo inkuru umuntu ari mu Kirundo umuntu ari Ngozi umuntu ari mu Cankuzo umuntu ari Bujumbura aronka inkuru bitagoranye ivyo rero bisobokera abantu bakoresha nka WhatsApp
muri iyo shira hamwe Afrabo baratanguye kumenyereza abakenyezi gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mu guhanahana makuru no kwigishanya cyane cyane ku bakenyezi bakora urudandaza ndengambibe
twe turakorana n'abakenyezi bakora urudandaza njya gukambibe kugira ngo bashobore guhanahana neza ibidandaza kugira ngo bashobore guhanahana neza amakuru turashyira ha marezo ugasanga nk'abakenyezi dufate bo mu Gatumba afise ingene bavugana n'abakenyezi bakora urudandaza bawuvira abakenyezi bo ku ruhande rwa mabanda barafise ingene bavugana n'abandi bakenyezi b'Tanzania kugira ngo bashobore guhanahana ibidandazwa byoroshye
Diane Ndose arongoye ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi ati natwe nyene ntitwasigaye inyuma iryo shirahamwe ryaratanguye guhimiriza abamenyesha makuru b'abakenyezi gutanga canke kwakira makuru babicishije ku mbuga hwaniro z'amaradiyo n'ibindi bimenyesha makuru abakenyezi bo mu gihugu hagati nabo bakarihirizwa ubwenge kubijanye n'ukugene ubuhinga ngurukana bumenyi bukora kugira ngo nibasigara inyuma mu iterambere
no hagati mu gihugu mbere ni kuvuga hacacamo nuko n'abakenyezi musanzwe babirimitsi biga gusoma no kwandika sinovuga ngo gusoma no kwandika gusabwo no kwiga baka nabo babacirije amashuri hagati bamwe bahereza mu mwaka w'icyenda baba bigeme se bakagira amahugurwa bagakarishirizwa ubwenge nge ntibakoreshe gusa nk'amatelefone kugira abatelefone gusa ariko bamenye kuja kuri zombuga bamenye ibihakoregwa
ibyo bizotuma buguruka amaso bamenye ahari amasoko y'ibyo bimbura canke bahingura haba mu gihugu canke hanze yacu urongoye ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi Diane Ndose asaba leta kugwiza umuyaga nkuba kuko ubwo buhinga busaba ko abantu baba bafise umuyaga nkuba
aho niho turangirije makuru n'ibiganiro twabateguriye kuri no saha ibindi murashobora kubironka byinshi kuri mbuga zacu za internet wezi tatu akaburungu radio yacu VOA ni site yacu mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka turabashimiye mwese.